Ini radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanyi mwana musamahoro Burundi turi ku mirongo migufi ku metero 25 31 na 41 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese nkuko bisanzwe komisi ya gatandatu turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma yacu n'ikiganiro cy'umuziki ndabashimiye ko mwahisemo Ijwi rya Amerika ikaze kuri radio yanyu Here rero ku karere k'ibiyaga binini inkino z'amatsinda zibanziriza icyiciro gisozera ihiganwa ry'umupira w'amaboko rya Basketball Africa League bita BAL ry'uyu mwaka wa 2022 ziratangura uno munsi kwa gatandatu urukino gukugurura izo nkino uno munsi kwa gatandatu ruhuza umugwi Dakar Université Club wo muri Senegal n'umugwi Seydou Legacy Athletic Club wo muri Guinea Idonido kuri zo nkino na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ari Kigali.
Kuri wa gatandatu haratangira imikino y'amatsinda ibanziriza ikiciro gisoza irushanwa rya Basketball Africa League rizwi nka BAL ry'uyu mwaka wa 2022. Iyi mikino igiye kuba ku nshuro ya kabiri izitabirwa n'amakipe 12 yagabanyijwe mu matsinda abiri yiswe Conference. Hari Conference ya Sahara izakinira Dakar muri Senegal, hakaba na Conference ya Nili igomba gukinira Cairo mu Misiri. Muri aka kanya Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ishusho rusange y'amakipe atandatu agize itsinda rya Sahara ari nayo agomba gutanga ngira guhatana kuri wa gatandatu kugira ngo haboneke amakipe ane azazamuka hakaziyongeraho andi makipe ane azabonera itike mu itsinda rya Nil yose kwa umunani akazahurira mu Rwanda mu kiciro gisoza duhere ku ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye Rwanda ikipe y'ikigo gishinzwe birebana n'ingufu mu Rwanda yabonye itike yo gukina imikino ya BAL nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona hano mu Rwanda biza kwibera amahire isonerwa gutangirira mu majonjora ibikesha ku Rwanda arirwo ruzakira imikino ya nyuma ikipe yashinzwe mu mwaka wa 2016 imaze kubaka igitinyiro muri basketball Baro mu Rwanda kuko imaze gutwara ibikombe bibiri bya shampiyona n'ibikombe bitatu byitiriye intwari z'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo izashobore guseruka muri BAL ifite ingufu zisumbuyeho Reg Basketball Club yazanye abakinnyi bashya biyongera ku basanzwe ari inkingi za mwamba zayo nka Eric Age, Olivier Shaka na Jean-Jacques Wilson shobozwa byose n'umukiza mu maraso mashya yongewemo twavuga Axel Mpoyo, Ntore Habimana, Dieudonné Ndizeye, Pichu Manga, Pierre Thierry Vandrich, Anthony Walker na Thomas Cleveland ntabwo twakwibagirwa umutoza mushya Robert John Park waturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika duterera kajisho ku ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia ni ikipe yo kwitonderwa kuko yageze ku mukino wa nyuma mu irushanwa rya BAL ry'umwaka ushize ryabereye mu Rwanda itsindwa na Zamalek yo mu Misiri ibikombe bitatu biheruka bya shampiyona ya basketball yo muri Tunisia US Monastir niyo yabyegukanye ikipe yashinzwe mu mwaka wa 1959 mu bakinnyi zaserukana muri BAL harimo kabuhariwe Ty Lawson umunyamerika w'umumeneri ufite imyaka 34 tugeze noneho ku ikipe ya Dakar Université Club cyangwa Duke mu magambo ahinnye Ikipe ya kaminuza ya Czech Antadiop izaba ikinira mu rugo imaze kwegukana ibikombe bitanu bya shampiyona izaba igendera ku mukinnyi wayo w'imena Tierno Niang ikipe ya AS Sareo muri Maroc nayo iri mu makipe atandatu agiye guseruka muri ritsinda rya BAL ryiswe Sahara ikipe yahamagawe ku munota wa nyuma kugira ngo isimbure Reference Hoopers yo muri Nigeria yakuwemo mu rwego rwo guhana iki gihugu kubera ko cyari cyananiwe gutegura neza shampiyona mu mwaka ushize AS Sale yagarukiye muri kimwe cya kane kirangiza muri BAL mu mwaka ushize iyobowe na kabuhariwe Terrell Stoglin Turebe noneho ikipe ya Ferroviario da Beira yo muri Mozambique. Ikipe yabonye itike nyuma yo kwegukana umwanya wa mbere mu majonjora yahuje amakipe yo mu gice cy'Iburasirazuba. Ferroviario da Beira yashinzwe mu mwaka wa 1924 ikaba imaze gutwara ibikombe bitanu bya shampiyona ya basketball muri Mozambique. Umwaka ushize iki gihugu cya Mozambique cyari gihagarariwe na Ferroviario de Maputo. Umukinnyi ngenderwaho wa Ferroviario da Beira muri BAL igiye gutangira ni William Perry ukina nk'umumeneri. Dusoreze ku ikipe ya Seydou Legacy Athletic Club. Izwi nka Slack muri Guinea ikipe imaze gutwara ibikombe bitanu bya shampiyona yabonye itike yo kwitabira ikiciro cya nyuma cya BAL nyuma yo kwegukana umwanya wa kabiri mu majonjora y'igice cy'Iburengerazuba mu bakinnyi iyi kipe ya Slack izaba icungiraho harimo umunyamerika Dan Miller Jr umusore ukina nk'umweriye akaba afite uburebure bwa metero 2 na santimetero 3 umukino ufunguriye imikino mu itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League uteganyijwe kuri wa gatandatu hagati ya Dakar Université Club yo muri Senegal na Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea uyu mukino ugomba gutangira isaha saa 1 n'igice z'umugoroba ku isaha y'Kigali. Ijwi rya Amerika riri ku ruhembe rw'imbere mu bitangazamakuru bizasakaza iri rushanwa rya bari ku isi yose ku bufatanye n'andi maradiyo dusanzwe dufitanye imikoranire. Abakunzi ba basketball bazakurikira imikino 31 y'iri rushanwa mu gihe zabirimo kuba mu ndimi eshanu zirimo zo ijwi rya Amerika rikoresha, arizo Icyongereza, Igifaransa, Igiportuge, ururimi rwa Wolof ndetse n'Ikinyarwanda. By'umwihariko radio yanyu mudatenguha mu Kirundi n'Ikinyarwanda izabagezaho imikino yose y'ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda. Yari Kade Munyandinda, I Kigali.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Uganda, Harry Okello Oryem, yaratanze ejo ku munsi wa gatanu insiguro ku catumye igihugu ciwe gifata ingingo yo kudashikiriza aho gihagaze mu itora ku ngingo y'inama rusange yihutirwa y'ishyirahamwe ONU yiyamirije ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine yafashwe ku munsi wa gatatu. Leta ya Uganda yatangaje ko yahisemwo kutagira uruhande ihengamiye ko mu gihe ibandanya kwihweza muri rusange ivyerekeye intambara iri kibera muri Ukraine. Ignatius Bahizi ari muri Uganda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Uganda n'ibindi bihugu 16 by'Afrika byirinze gutora gushigikira umwanzuro wa Roni wo kwamagana igitero cy'Uburusiya muri Ukraine. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Uganda, Okello Oryem, yabwiye abanyamakuru ko leta ya Uganda yirinze gushyigikira umwanzuro kuko itari yasobanukirwa neza nyirabayazana y'iyo ntambara.
This is a very serious subject
ati iki ni ikintu gikomeye cyane ku buryo umuntu agomba kubanza gusobanukirwa neza inkomoko y'aya makimbirane naho agana. Aya makimbirane kuri ubu bashobora kuba atari hafi no mu rugo cyangwa kuba yahita dutera ingaruka. Icyo gihe biba bisaba ko mbere gufata icyemezo cyo gutora nk'icyo ugomba kubanza kumva neza ikibazo. Mu gihe Iraq yagabweho igitero ibintu byinshi byararimbutse, ariko nyuma baje gusanga ari nta ntwaro za kirimbuzi zari ziriyo. Iraq yatubereye isomo rikomeye cyane, nuko nk'igihugu twahisemo kutihutira mu bibazo nk'ibi tutumva neza. Nyamara ariko uhagarariye igihugu cya Uganda muri Loni, Adonia Ayebarewe, yari yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ko impamvu Uganda yirinze gufata uruhande byatewe nuko yegereje kuyobora umuryango udafite aho bogamiye cyangwa se non-aligned movement, kandi ngo bakaba bisaba ko itagira uruhande ibogamira muri iyi ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ibindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba nabyo byifashe birimo Tanzania n'u Burundi. U Rwanda na Kenya byo byatoye kwamagana ibitero by'Uburusiya. Intumwa y'igihugu cy'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yasobanuye ko u Rwanda rwatoye iki cyemezo kubera ko rushyigikiye byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu icyo ari cyo cyose bugomba kubahirizwa, kandi ko gushyigikira icyo cyemezo byubahiriza iby'igihugu cyiyemeje mu masezerano y'umuryango w'abibumbye. Nyamara abasesenguzi bamwe batekereza ko Uganda yafashe icyemezo kubera amasezerano ifitanye n'u Burusiya ndetse n'ubufatanye ibihugu byombi bifitanye mu rwego rwa gisirikare hamwe no mu bindi bikorwa remezo by'iterambere. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika, tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iyi mwumva ni radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ngingo nkuru twabateguriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imvura ivanze n'umuyaga senyamaza arenga 200 y'impunzi z'abarundi bo mu nkambi ya Rusenda
bashyaragurutse ibiti byarahenaguritse ishengero ziraguruka je ni byabumutse
Jimmy ibishemeye uhagarariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda mu minsi ne isi yose izizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore mu Burundi ubutegetsi bukomeje gushyigikira gahunda ziha umwanya umukenyezi mu iterambere
uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guhakaryo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu guterera mu iterambere ry'igihugu
President Evariste Ndayishimiye igitega afungura banki y'abagore izabafasha muri iryo terambere muri Ukraine intambara igeze ku munsi wa 9 President Vladimir Putin w'u Burusiya yaraye abwiye President w'u Faransa Emmanuel Macron kwintambara igenda uko yayiteguye ingabo ze zaraye zifasha Uganda gutanga ingufu za nuclear ruri ahitwa Zaporizhia ayo makuru ni mukanya mugume ku maradio yanyu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imvura ivanze n'umuyaga yasenya amazu arenga 200 impunzi z'abarundi bo mu nkambi ya Rusenda ni mu burasirazuba bw'icyo gihugu inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'Amerika Vidaste Ngabo
bishemeye Jimmy n'umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda aragaruka kuri imvura ivanze n'umuyaga rayo nonye ibintu bitari bikeya byo muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 130
amazu menshi cyane yaragurutse amabashi igitigiri cyose nyezina ntabwo turakimenya gushika ubu mugabo amazu menshi naho duce turabibona yuko menshi yo yabomotse amabashi yaragurutse ibiti byarahenaguritse ishengero ziraguruka ibyo je ni byabomotse
Igihugu ishaka Antoine na Gasaza Desire ni impunzi zo muri site ya Rurinda zasenywe amazu n'imvura ivanze n'umuyaga zivuga yuko zabuzayo zikira nayo zimira
no kuvuga icyago twari duhuye n'icyago cy'umuyaga ku mvura y'ejo hahise aho haguye imvura izana n'umuyaga mwinshi cyane kose uronona cyane cyane ahantu tubaye inzu twari tubayemo zari zisanzwe ari inzu zitanakomeye no kuvuga inzu igitigiri nyamwishi y'inzu zaraguye hasi izindi ziraguruka zirasambuka ku buryo ubu ngubu impunzi zimwe turiko turasembera tutagira aho tuba imirima ni uko nyine imipfo yaratwaye imirima iratwara amaparasera twari tubaye ko
ni ukuvuga jyewe inzu yaraye igorotse n'amahema sinigeze mbona iyo yaciye basha twaraye turasaba indaro noneho n'abandi zaragorose icyo tusaba hase nuko iyo tugarukira kwikadusakarira amazu kuko ubu dufise aho turara ndufise aho tujyamo kabana nkajya mfise umuryango w'abana 12 mugabo wo bose turasembera bamwe nk'abasabira indaro aha abandi nk'abasabira indaro nagiye nkaca njya kwa biyo nsabira indaro
izi mpunzi zirimo zikambitse mu baturanyi izindi ziri mu nsengero ndetse izindi ziri mu bihangari hari icyo zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi banjye tuya Galaxy n'umuyobozi wo muri village ya 13
nasaba yuko amashyirahamwe ajejwe kubakira impunzi nabasaba yuko botugarukira mu maguru mashakire kare kugira turabe yuko turonka abana bakikiki umusaya onye tuko turaranka ubu turi mu mapukizi ya rasio none ivyo dusuma vyose tubishirahe kandi imvura yarayitubomoreye amazu ubu abanyagihugu bose imuzu ivyo bari basumye ivyo vyose biri hanze baniki kuzuba none umbona no hijura umbona ikirere kandi kimeze nabi wowe ubona abantu baza kuvaye turasavye naser ayer dijejwe kubakira impunzi na IDS bavyuka maguru masha kumwe na CNR tayibagiye baze badusakarira amazu
Didier Numbi wa Numbi n'umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Rusenda yabwijwe irya Amerika ko bataramenya igitigiri cy'amazu yarasenywe kuko bakirimo bakora ibarura by'ibyasenywe n'iyo mvura amwe mu makuru dukesha bamwe mu bayobozi b'amasite batashatse ko tuvuga amazina yabo bavuga yuko bari bamaze kubarura amazarenga 260 ndetse n'isengero zitanu zasenywe n'iyo mvura ivanze n'umuyaga. Si mu Rusendaho nyine amazu yaraye asenywe n'umuyaga, ahubwo no mu mujyi wa Baraka nawo uri muri teritwari ya Fizi, amazu arenga 50 yasenywe n'imvura ivanze n'umuyaga yaraye iguye. Veda Sengabo ku bwaradi Ijwi rya Amerika uvira mu Tarake vuye.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragize.
Mumisine isi yose izizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore, ni ku itariki ya 8 z'uku kwezi kwa gatatu. Mu Burundi ubutegetsi bukomeje gushyigikira gahunda ziha umwanya umukenyezi mu iterambere. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kane yafunguye banki y'abagore izabafasha muri iryo terambere. Desire Hatungimana.
Iyo banki y'abakenyezi ije gukemura ibibazo abakenyezi bahura mu iterambere y'igihugu byashikijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yariko yugurura ibanki y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yifuza ko mu butunzi habo kungana hagati y'abagabo n'abakenyezi, aricyo gituma abakenyezi bategerezwa gufashwa mu bijanye n'ubutunzi.
Aho tuboneye ko igihugu cy'u Burundi hari migwi ihambaye isa n'itibukwa mu bikorwa by'iterambere, ari igizwe ahanini n'abakenyezi n'urwaruka, uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guhakaryo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu gutera era mu iterambere ry'igihugu. Ishingwa ry'ibanki gisunze itunganywa giterambere igihugu muri wa mugambi nyamukuru wavuye mu 2018 uzoshika mu 2027, aho igihugu kiyemeje guhamahigwe angana mu bijanye n'ubutunzi hagati y'abagabo n'abakenyezi.
Abakenyezi bakira neza uwo muzo w'iyo banki kuko benshi bemeza ko koronka ideni mu banki ari kibazo.
Je numvumenga bizotworohera gukora imigambi yacu nato turonka aho twisuma mu gihe hari naho usanga hari abantu bafise amikoro make. Mugurose nk'abo muhorikira hamwe mu makoperative nk'uko ukaje sanga uragiye nko muri yo banke bakabaha ngurano karonkantu ushobora kuzaho ridandariza n'utuntu tuturengarenga kugira ngo uronke icyo sanasana mu muryango.
Abakenyezi twumva dufise umunezero ntangere tuyiteze ko byinshi. Abakenyezi tugiye natwe kugira imigambi, hama tujane imigambi, hama dusabe ingurane muri iyo banki. Gutyo rero abakenyezi murazi ko dusanzwe dusabikanya, turakundana, turafashanya, tuzoheza, dutezanye imbere, biheze bigende neza.
Ndabahariwe Marie Salome arongoye iyo banki aramenyesha icyo bazisunga mu gutanga ingurane.
Ibanki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi izoshyira imbere gushyigikira imigambi y'abakenyezi bahurikiye hamwe, haba mu mashyirahamwe, mu makoperative, mu kubaronsa ingurane. Izoshyigikira cyane imigambi irashe izotanga ubuzi ku bwinshi mu bisata byo kuguza umwimbu n'ubutunzi n'uburemyi, ubworozi, uburovyi, amahinguriro, utugenegene, kwiyunguruza, ubuhinga n'ibindi. Izokwaka inyungu itavuna ku ngurane izoronsa abakenyezi mu kurangura imigambi yabo yo kwiteza imbere.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arafise ishanura abagiye kurongora iyo banki.
Urwego nshingwabikorwa rw'iyi banki ni rubimenye kandi rubishe ku muzirikanyi ko iyi banki idasa n'izindi. Nimuze mwirukira inyungu y'amahera rero, murirukira inyungu ivuye mu mwimbu w'imigambi bazaba bariko bararangura. Ndabahamagarira guherekeza abo bene migambi kuko ni mwebwe muri incabwenge mu iterambere mutegerezwa kubamurikira. Nimuze kandi mubagaye ngo ntibazokwishura igihe havugwa ko abakenyezi badashoboye hari kera. Ndabasavye rero mwebwe mukora muri iyi banki mubamperekereze mu kuba amahagufi kugira imigambi yabo yunguke kuko batungutse muzoba namwe muhombye.
Iyo banki y'abakenyezi ijikwirikira ibanki y'ugwaruka nayo nyene ifise icicaro mu gisagara ca Gitega. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi kandi yafashe umugambi wo gukura abana mu mihanda yo mu murwa mukuru Butunzi, Bujumbura ndetse no mu yindi migi y'igihugu. Biteganjwe ko abana bose cyangwa se abakuze basabiriza ku mihanda bazegeranywa bagasubizwa mu miryango yabo bagashyirwa mu bigo bya leta cyangwa se mu mashuri. Pierre Claver niyo nkuru.
Umugambi washizwe ahabona n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda ofisi yangiro cy'uko mu kiringo cy'umwaka umwe atamwana n'umwe yobagisigaye aba mwibarabara. Felix Ngendabanyekwa umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yabwiye abamenyesha makuru ibujumbura ibikuru bikuru biri muri uwo mugambi yitako ofisi akarusho kuyindi yose yari maze kugeragezwa.
Icitwa umwana aba mwibarabara kandi atatezwa kuri bamwe turabe yuko yosubizwa mu muryango iwabo adafise umuryango naho leta yomenya ingene ibikorera kugira ngo umugabo aronke ahategezwa kuba nafezwa kugira uburamuko basubije ku ishuri ubusubira kwigishwa akaranga mutima kubuntu. Harimo kandi umuce w'abantu bakuze basegerereza nabo nyene basubire mu ngo zabo abatagira iyo bava naho leta ikaba yo ronderaho yobashira kujya turonderera itongo canke uburaro abantu bahuye n'imyuzura.
Bamwe muri abo bana n'abakuze basegerereza mu gisagara ca Bujumbura barafise ico bashikiriza kuri uwo mugambi kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Ndacari mutono kwiga nafise imano nyinshi babura ukuntu boziserura.
Uyicaye yomfasha jene uko yomvura mu ibarabara akayama nk'utuntu ndandati
yuko rero ndazi gukora ibintu byo gushanga amano mutaye kwere jene wagoma nakoze kwere
tuje turoza abadufasha bakadukura mu ryo yarara tukagenda gukora nk'akazi k'imyuga turonza abadukura yuko batugwishe
shiza nuko bundi kandi kandi bakaja kushuhure baturose niforomu n'amakayo cyangwa imbere ababishoboye bakaduha agatara.
Ubushikiranganje bujejwe ugushigikirana bwizeye ko bukoranye n'inzego zitandukanye harimwo abajeje intwaro amashami yitaye neza y'abana n'abandi. Ikibazo c'abasegerereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye by'igihugu baguriyemo abana kizotorerwa umuti n'ibihano birategekanijwe ku mujyango uzofata minenegwe kwitaho umwana gushikaho aja mu ibarabara.
Umwana avukira mu muryango, umwana aba mu muryango, umwana kurira mu muryango agasazira mu muryango, imiryango itahure neza uruhara rwayo, hanyuma ikibano gitahure neza yuko umwana ari mu muryango atari umwana w'uwo muryango gusa mbwa ari umwana w'ikibano, n'umwana yohirahira akava mu muryango akagenda. Imiryango ifo yuko ikimenya ingene itangaze ko uyo mwana yabuze kugira ngo habe guhanahana amakuru ku mwana yagiye kugira ngo umwana ashobore kurundi bacagaruka mu muryango.
Bimwe mu bituma abana baja mu ibarabara n'ubukene hamwe n'abavyeyi batabanye neza. Amwe mu mashirahamwe nka Sojepa rimaze imyaka irenga 10 gitaho agateka k'abana rirafise icizere mu gihe wakogwa icigwa cerekana neza ingwara n'umuti yotoregwa nk'uko bivugwa na Maitre David Ninganza atwara iryo shirahamwe.
Hariho abana bo mu ibarabara abo twita les enfants de la rue, ubuzima bwabo ku murango ku mutaga no mu ijoro ari mu ibarabara, n'abana babaho umugabo bataha mu mitumba iwayo. Urumva rero ko abinyinshi biri yagiye mu ibarabara kuko se akubita nyina twotora umuntu yuwe. Yagiye mu ibarabara kubera bamunyaze utwiwe. Yagiye mu ibarabara kubera ari impfuvyi ya se na nyina. Abo bantu bo ni Bujumbura sabanya Bujumbura, abo bantu bo ni Gitega sabanya Gitega, abari Ngozi sabanya Ngozi. Ni kuvuga iyo tumusubije iyo yaje ava, bamwe twitorera ku mitumba rezeri kurine, bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye batezo guca bafata ico kibazo mu minwe.
Umugwi w'igihugu ojeje wagateka kazi na muntu CNIDH wowo usaba ko agateka k'umwana katohungabanywa muri uwo mugambi. Jacques Shimirimana arongoye igisata citaho agateka k'abana muri CNIDH.
Ico kibazo gisaba kwitonda cyane kuko bajya abana kuba bari mu ibarabara ntibabisigura ko ari inkozi z'ikibi. Bajya abana barafise uburenganzira co kimwe n'abandi barundi bose butegerezwa kubahirizwa bari hajya nyene mu ibarabara. Ivyo rero bica bisaba kwitonda kugira ngo ntiduhave dusanga ukwihuta kwa cane gutumye dukiza bimwe tukica ibindi vyinshi.
Ubushikira nganje bwo gushigikirana burahumuriza ko ivyigwa bikwiye vyakozwe kandi ko hazokogwa nibindi kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe ariko bakugwe mwibarabara. Bwashikirije ko abafasha Uburundi nk'ubumwe bwa Buraya n'abandi bemeye guha uburyo bukwiye uwo mugambi. Ntabitigira ibizwi neza vy'abana n'abakuze basegerereza mu mabarabara yamara ubwo bushikira nganje bwemeza ko batarenga 5,000 kandi ko nka bose bafise iwabo. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Bakunzi b'umukino wa basketball. Irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twawukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022.
Amajonjora y'irushanwa azatangira kuri wa gatandatu muri Senegal n'imikino izakinirwa muri Senegal no mu Misiri hanyuma izasorezwe I Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu. U Rwanda muri irushanwa ruzaba ruhagarariwe n'ikipe ya REG izakina umukino wayo wa mbere ku cyumweru.
Shaka gasaro kawe muzakabona mazerero shaka gasaro kawe muzakabona.
Nyuma y'imyaka 28 umwana w'umukobwa w'urufite imyaka 894 abonye musaza we nyuma y'ibyumweru 2 gusa yifashishije ijwi ry'Amerika.
Mana nuko Imana yagutse amwende mama aracyariho mana we ukumana yo mwijuru ishimye mana Imana ibaho umugisha mana yo mwijuru ukumana yo mwijuru guha umugisha guha umugisha mana.
Agasaro kaburaga karabonetse.
Hashize imyaka 6 umubyeyi Sandra Kamikazi ajyanye umwana we kwa sekuru warutuye mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanda ku ibarabara rya 12. Yongeye kumubona yaje hano ku ijwi rya Amerika tubwira ko hari abamutwaye umwana batamubwiye. Umwana twaramubonye dore uko yakiriye ayo makuru.
Kuri icyo uyo kuvuga ati ngo yabaranyibye kandi si byakira ni vuba muri uyu mwaka nyine ngo arimo arandondera ajya kuvuga ati ngo jewe ngo baranyibye kandi azi azi ubwiwe ari we yanyitariye ari we yanyitariye ari kumuvuga akagaruka kuvuga ati jewe baranyibye atazi ubuzima nakuzemo atazi amagorwa nagize n'ugushika n'ubu nije nitunze ariko
komera ndakumva ubaye umugabo kandi komeza ube umugabo Tony komeza ube umugabo wabaye umugabo agahinda kawe ndakumva wagatewe n'umubyeyi ndi hano kugira ngo mutakambire
diaspora bavugana ku ijwi rya Amerika.
Tumi nsanza baganwa n'umubyeyi we Sandra Kamikazi bazaganira ku buryo burambuye mu kiganiro agasaro kaburaga. Ni hano turangirije aya makuru hamwe na Mokobeli ya Baru wamfashije kuyabageza aho tubifurije umunsi mwiza mwebwe mwese mwahisemo ijwi ry'Amerika. Dore umugani w'uyu munsi: Imana iguha igukura kugashashi ikagushyira kugahundo. Mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Inshuti banywanyi ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose wategugwe yongere abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Fiden Yongabo. Ibiganiro vyabihagarariwe na Edi Gwema mu gihe amajwi yashizwe hamwe na Dieudonne Cubahiro. Mugire ibihe vyiza. Tubasigaranye ikiganiro c'umuziki.